Kuturuka ku igenekerezo 2028 Ruheshi, uburere bwose bw'intara ya Kebeke buzoshigwa mu ibara ry'icyatsi. Izimwe mu ngingo zisanzwe ko zo kwirinda zizoshigwa ko agahengwe. Izo ngingo nizi zikurikira. Ku biraba guteranira hamwe abantu ari benshi biremewe, ariko ntibarenza igitigiri cy'abantu 20 babashobora guteranira hamwe mu busitani bwihariye ariko hanze. Hanyuma ku biraba abadandaza injya n'ibinyobwa baremerewe kwakira igitigiri ntarengwa cy'abantu 10 ku meza amwe, cange abantu benshi baturuka mu mihana 3 itandukanye. Mu gihe kandi abantu bicaye hanze ku mabaraza barashobora kwicara bakugeza ku gitigiri cy'abantu 20 ku meza amwe. Ikindi kandi kijanye n'iyi ngingo yo guteranira hamwe abantu ari benshi, nuko igitigiri ntarengwa cy'abantu 10 cyange abantu baturuka mu mihana 3 itandukanye bashobora guteranira hamwe mu nzu imbere mu rugo rw'umuntu. Ahariko barashishikarizwa kubandanya guhana intera ndetse no kwambara udupfukamunwa. Ku biraba imihango ya mariage ndetse no gushingura, ibi biremerewe gukorwa ahahurira abantu benshi, haba imbere mu nzu cyange hanze. Ahariko igitigiri ntarengwa cy'abagomba kubyitabira ni abantu 250 kandi bagomba kuguma bicaye. Ikindi nuko ibirori byo kwinezeza bikurikira imihango ya mariage biremewe, ariko hangaha igitigiri ntarengwa cy'ababyitabira ni abantu 25 mu gihe biriko birabera mu nzu imbere, cyange abantu 50 mu gihe biriko birabera hanze. Inkino n'imyidagaduro biremewe igihe biriko birabera mu nzu imbere, abantu ntibemerewe kurenza igitigiri cy'abantu 25 mu itsinda rimwe, cyangwa se igihe biriko birabera hanze ntibemerewe kurenza igitigiri cy'abantu 50.